Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mwiriwe neza se, muri kumwe na Thomas Kamirindi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga rero, imidugararo ya politiki mu Burundi nk'uko mubizi yagize ingaruka, duhora tubivuga, ingaruka nyinshi mu nzego zitandukanye. No mu rwego rw'abarwaye indwara zo mu mutwe ni ikibazo gikomeye bariyongera. Bigaragarira ku bitigiri by'abantu bakirwa mu kigo kivura indwara zo mu mutwe cyo mu Kamenge, Centre Neuropsychiatrique de Kamenge, bakunze kwita kwa Logenti. Umuyobozi mukuru w'iki kigo, Frère Hippolyte Manirakiza, niwe mutumire muri iki kiganiro. Simbatindiye rero, mureke mubazanire. Frère, muraho murakomeye?
Muraho neza makuru.
Ni meza rwose, namwe se?
Tumeze neza, turi ku mirimo y'iminsi yose, bigenda neza.
Mwadusobanura mu murima cyangwa muri tugitangira iki kiganiro ukuntu muvuga indwara zo mu mutwe, ni indwara mbese zifite ayahe moko, zifite ayahe mazina, mu magambo make mwazivuga gute?
Yo mu majambo make biragoye kuvuga mu Kirundi, ariko indwara nk'uko basanzwe bazizi indwara mu benshi mu Kirundi bavuga ngo ni bisazi, ariko kuzivuga mu mice yose biragoye cyane, ntawo bivamwo. Ariko rero ndiradwi umuntu ni ingwara usanga ziboneka cyane cyane ingene umuntu agenda arahindagurika mu mibereho yiwe. Niho rero benshi bakunda kuvuga tujya muntu babonye ingene yitwara, ukavuga ati ni umusazi. Benshi niko mu Kirundi babivuga, nibaza yuko no mu Kinyarwanda ariko babivuga. Ni ingwara nyinshi cyane bagiye kuzisigura mu Kirundi.
Yego. None se iyi midugararo ya politiki, izi mpinduka za politiki ziri mu Burundi kuva mbese mu... Yego, ndakumva Frère.
Halo?
Alo Frère, ndakumva jewe. Ye. Na uranyumurikira?
Nanjye ndakumva.
Ye.
Yego ndakumva.
Nuko. Ibi bibazo bya politiki biri mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize, byateye ingaruka zihe mbese ku ndwara zo mu mutwe? Ubu ngubu bitigiri murabona bihagaze gute?
Murakoze. Ubu muri iki gihe turimo ibitigiri byaragabanutse cyane, ariko mu minsi ya mbere ibyabaye mu gihugu cyacu bigitangura byarabonetse yuko mu mezi ya mbere abarwayi ntibashobore kuza baraza kuko baraburaho baca, kuko ntihari hameze neza. Ibitigiri rero byari byagabanutse kuko murazi yuko hariho benshi badakwibuza bataha, hariho na benshi badakwibuza bafata imiti bataha bajya bamaze koroherwa. Hariho n'abandi bashasha bagomba kuza kwibuza, rero kubera inzira zitari zimeze neza ibitigiri byari byagabanutse cyane mu mezi kuva mu kwezi kwa kane gushika nko mu kwezi k'umunani, wasanga ibitigiri byagabanutse cyane. Ariko rero kuva mu kwezi kw'icenda mu mwaka uheze ibitigiri byariyongeye cyane, bitewe n'uko hari inzira zari zitanguye kugendwa neza, abarwayi bagatangura kuza gufata imiti uko byahora. Rero hariho n'abandi rero byaboneka yuko baje kwibuza kubera barwayi, kubera izi ngorane murabona nk'uko byari muri makarate nuko ngira mutari mu hari ngo mubirabe. Cari no gwa ko cari kibazo gikomeye cyane, urabona abantu uko bari bameze mu makarite warabona yuko ibintu biriko biraba bidakogwa n'abantu basanzwe canke atari baba ariko dusanzwe tuzi ukurabye ntakuru ndaguha akarore nk'ubwo nk'umuntu nk'abantu babiri ko bari kora container bashira mu ibarabara ukumva uyumvira idongo byo bazikuye kandi noneho ibintu bibaye nk'ibyo umudugaro nk'uriya n'abahinga ba benshi baramaze kwerekana yuko abantu baca batangura kunywa inzoga zirengeje abantu bagatangura kunywa imogi urabona abantu birigo badasinzira barara baragenda ibyo byose byatuma rero nuvuga amagara y'umutwe y'abantu atamira neza nta bitigiri nta kirwa turagira ngo tuvuge ngo barwaye kubera ngo ibi byabaye mu Burundi ngo bimeze gute mugabo n'ubu nokubwira yuko ingo ntizirahira kuko abandi bibazo bacari mu makarate iyo bari urumva yuko ari ibibazo bigoye rero n'ukujyamwo n'ubuzima bwacu buza burahinduka ubuzima bwo kubaho urumva ibyo byose bica bitangura rero kuzana ingorane ibyo byose rero birashobora gutuma amagara y'umutwe y'abarundi atamira neza cyane cyane mu gisagara cy'Ubujumbura
ariko hari abantu mufite baba mu bitaro barwariyemo hari ibitigiri bo mwatubwira
oya gushika ubu ntaho dufise hari mu mezi ya mbere harabonetse bake bake baje mu bitaro bavuga yuko ubabagije ukumva yuko basa n'abagwaye kubera ibi byabaye ariko muri iki gihe nta n'umwe dufise bose abahari barasoze kandi bari benshi cyane mu bisanzwe iyo bayo ingorane nk'izi inkurikizi zabyo ntizaziboneka ubugene hari igihe zizoboneka inyuma y'umwaka cyangwa inyuma y'amezi kuko abantu bo baraca nibyo bita syndrome post traumatique mu gifaransa ibyo rero birafata umwanya kugira bize bibonekeza ubu si no kubwira ngo abantu bameze neza kuko ndakubwiye nk'ibyo babayemwo kurara abantu badasinziriye amajoro banywa inzoga bagira bagwa n'abapolisi urumva ibyo byose byatuma yuko nuko abantu ariko bara inyifato yabo atari yayindi isanzwe iri nk'uko tuyizi rero ibyo byose bizokibonekeza mu biti byoza kuko ntibyaheze abantu babibayemwo hariho n'abandi bakiri muri izo ngorane nyine bitarahera nubwo yuko rero twovuga yuko turindiye kugira tujye urabe ingene mu makaritie abantu bahari nuko nyine atabwiye dufise ngo umuntu ajye mu makaritie arabe aho bari cyane cyane muri aya makaritie habayemwo nubwo manifestasiyo cyane ubwira arabe ingene abantu bameze gute mbega ibyo babayemo ingaruka zingana gute ibyo byose ni byo umuntu ategerezwa kurindira kugira arabe icyo bizovamo
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda murisanga turimo turaganira na Frère Hippolyte Manirakiza umuyobozi mukuru w'ikigo kivura indwara zo mu mutwe cyo mu Kamenge bakunze kwita kwa Logenti Frère kuri telefone dufite Andrea niwe uhamagaye bwa mbere kugira ngo mwigane n'abanyagihugu André wiriwe
tumaze kamirinde
Nuko hari ikibazo ufitiye Frère Hippolyte Manirakiza?
Ego mbanze kumuramutsa kwanza.
Yego arakumva.
Nashaka kumubaza ikibazo kimwe. Kuterekeye imvururu zabaye mu Burundi, urabona ko harimo abantu benshi bagiye bahamuka, benshi bagiye babura abavye, kandi ugiye kuraba no mu gisagara cya Bujumbura, urabona ko harimo abantu benshi bagenda badakwijije mu mutwe. None wewe nk'umuyobozi wa Wiria bitaro bivura abagwayi mu mutwe hari icyo baba bari kubarakora kugira ngo barabe aba bantu baguma bagendagenda mu bihe abagenda bari gusa kumbure bivanye n'izo n'ingwane babonye hanyuma ikibazo nagomba kumaza kindi mbega ko bavuga ko ibyo bitaro by'iwabo bashobora kuba bizimvye cyane ku muntu ashobora kubyitura kuko tugenda tubyumva harimo abakene none bashobora kubyitura bakabavura cyane murakoze
Frère Hippolyte mwamusubiza iki rero
murakoze cyane kuvuga yuko ngo abantu bagenda ngo batambaye impuzu mu ibarabara ngo byaba byatewe ngo n'imidugararo nibaza yuko duhava tuvuga ibitari byo kuko nakare imbere y'imidugararo twari ababona bari benshi bagenda batambaye mu ibarabara rero tuhava tubesha tuvuze ngo hari benshi bagenda batambaye mu ibarabara kubera imidugararo yahabaye kuko nta byigwa turakura nk'uko tumenye ngo mu gisagara cy'Ubujumbura ngo imbere y'imidugara ngo hari abagenda batambaye impuzu bangana gutya canke ubu naho ngo bangana gutya mugo icyo ngicyo ego imidugara nk'iriya ntiyoreka kugira ingaruka mbi ivyo birabonekana ababwiye yuko nta byigwa biraba ngo tumenye ngo byabaye ngo byazanye ngo byatumye abagwayi bangana gute tuhaba duko tubuga ibitari byo mugabo tonzi ico nuko ntawo harira yuko ibijabaye bidashobora gutuma amagara yo mu mutwe amererwa nabi ibyo birumvikana vude yuko bishobora kuba byarabaye cyangwa bizoba mu minsi izoza ariko rero icyo tonzi ico nuko ino muri bi bitaro uwujyo wese turamwakira nta n'umwe tutakira hari abazanywa n'imiryango yabo abandi bakizana hari abandi bazanywa n'inzego z'umutekano canke abajejwe intwaro uko babonye mu makarti wabo bitameze neza bakabazana rero mu kugwego rw'igihugu hari ubushirangandi bwo gufatana mu nda murabuyizi ministere de la solidarite abo turakorana cyane kuva kera ubwo bushirangandi kugira buze buradufasha kunganira abantu aho nikora barafasha benshi cyane banuko nyine leta idaheza ngo ibonke uburyo bukwiye ariko turazi nk'uyu mwaka n'umwaka uheze ubwo bushirangandi bwaragerageje kujya kudufasha kwakira abantu aho nikora bava mu hingo itandukanye ntibakira abantu aho nikora ngo bagwaye kubera ngo ibyabaye mu Burundi oya bari basanzwe badufasha kwakira abantu aho nikora rero nabo ntibushobora gufasha bose kuko abarwaye mu Burundi ngira ngo nuko atakirwa kirahaba ni benshi cyane mugabo turagerageza ibyo dushoboye na twebwe nk'ibitaro hariho bamwe dufasha kuko nitwobirekera bwo gufatana mu nda gusa kuko nabo bafasha ntibafasha muri CNPK gusa bafasha no mu bindi bitaro hari abarwayi bantu nikora urumva rero yuko ni igikorwa gikomeye cyane ubwo bushikiranganje bukora kandi budashobora kuronka n'ubwo amafaranga akwiye bose bantu nikora rero hariho n'abandi rusanga bazanywe n'abagira neza bamwe bakavuga ati tuyu turamufashije twebwe abandi ugasanga bazanywe n'abana bamwe amamitiwalite barimo yivuza buryo niko turiko turabikora nta n'umwe aza ngaha ngo gine atavuwe cyane hariho n'uwundi aza akavuga ati jyewe ufite amafaranga adakwiye tukavuga tuti tanga ayo ufite ayandi uzojya aza kuronda niko tubigira nta n'umurwayi n'umwe aza ngaha ngo agende asiringa atavuwe niko tubigira ujyanye makitura yakira hamakongereza uyabuze nawe turaraba muri abo muri izo nzego dukorana harimo na leta dukoranire tushobora kumufasha
mu yandi magambo ntabwo ibitaro bizimbye nk'uko Andrea yabivugaga
ibitaro bavuga ngo birazimbye kuko benshi bafatira ku miti kuko benshi uravye n'abantu bamaze kurwara bisaba yuko baguma bafata imiti ubuzima bwose imiti rero dufate naho umuti w'ubwo 5,000 ari umuti umuntu atinya ntawe nikora agura ku kwezi 5,000 nibaza yuko muzi yuko hariho mu Burundi adashobora kuronka 50,000 ku kwezi murabizi ko bishoboka ari umutaro w'igihumbi iyo hagize rero ko agwara abisi musaba yuko yotanga 5,000 cyangwa 30,000 kugira azaragura iyo miti ku kwezi murumva yuko icyo umuzi bukomeye cyane benshi bavuga ngo imiti irazimbye kuba kuzimbye ni uko ahubwo n'imiti ni indwara itaca ikira ituma umuntu aguma afata imiti ubuzima bwiwe bwose murumva rero ko bica mu bana ibinobwa ni ibibazo bikomeye ingere bazaronka amafaranga yo kuzaragura imiti igihe cyose ajye ngaha mu bitaro urumva rero ni benshi kandi noneho ntibayifata imiti baguma muhira bamwe kubera bataha ugasanga bashitse iyo bavuye niyo bagwaye ibyatumye barwara mu muryango w'iwabo ntibyaheze aravugwa ngaha agataha amaze iminsi agasubira kandi akagwara akagaruka ngaha umuryango ukaba warasesaguye baragurisha igitongo baragurisha impene baragurisha inka ugasanga ntacyo bagifise kuko naho bafise inka none iyo zigurisha iyo bafise izinga na gute ziragurisha gushika igihe uwo muntu aza kwitabira imana kandi bisaba yuko aguma afata ubuzima bwose urumva rero ni ibintu bigoye kuvura indwara yo mu mutwe iragoye suvuga ko bizimbye urabye n'imiti twe tugurisha ngaha tugashyira ku giciro cya mituweli ya fonction publique benshi twebwe usanga tugurisha ibiciro bitoya cyane cyangwa ugiye kureba mu yandi mafarumasi yo muri ville ibiciro byo ngaha muri CNPK biri hasi cyane urabye n'ibindi biciro mu yandi mafarumasi bagurisha ibyo ngo bibaza bivuga ngaho bibabwira yuko ngaha ibiciro birazimbutse cyane
niko se Frere Mani irakiza Andrea hari irindi jambo yakoresha ryo guhahamuka nabyo umuntu yabishyira mu rwego rw'indwara zo mu mutwe
ego guhahamuka ni urwego rw'indwara zo mu mutwe ego guhahamuka ariho umuntu usanga yaragize ibimubabaza cyane agakabura ingene abibamwo kubera byatumye bimutera ibibazo cyane akabura ingene abibamwo, ugasanga rero biteye nibyo bita ngo guhahamuka, kuko yabuze ingene ibyo bintu abibayemo, ashobora ko yabuze abantu akabura ingene yifata, ugasanga akazi kaheze akabura ingene atangura kubaho, ugasanga arabuze cagaburira mu muryango, ibibazo bikamubana byinshi, akabura ingene ibyo byose mu buzima agira ngo afate inzira ingene ubuzima bwobandanya, bigatuma rero benshi agwara iyo ndwara yo guhahamuka, niko benshi bakunda kubisigura.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri Sanga. Turimo turaganira na Frere Manirakiza Hippolyte, umuyobozi mukuru w'ikigo bakunda kwita kwa Lo Gentil. Jean de Dieu nawe turi kumwe kuri telefone. Jean de Dieu wiriwe? Jean de Dieu ntabwo turi kumvikana na Jean de Dieu. Noneho twihamagarire Nsabimana. Nsabimana wiriwe?
Wiriwe.
Uratangaza iki?
Bo jena gomba mbaze uwo muyobozi w'ibitaro byo kwa Rojbise kwa Rojanti ibintu bikurikira. Kuko sise aka kubera ko iyo ngwara yo kugwaye mu mutwe, kubera ko ari ingwara irabaje cyane, kandi mu miryango yamaze kubaho umuntu agwaye iyo ngwara kabisa, murabona yuko umuntu abahombye. Harimo ikindi nacyo nuko tubona mu bitaro, ibyo bitaro biri Bujumbura, atwebwe turi mu ntara za kure z'igihugu, ikatugora cyane gushikana umuntu agwaye mu mutwe i Bujumbura, kubera ko bisaba ko niburi umuntu usanga yifitiye imodoka yiwe ashobora kumutwaramo, kubera ko umupakije muri zijya modoka bita z'amajanse birakugora cyane, kubera agenda aragira dezorudire mu bakiriya kumbure. Nagomba gusaba uwo muyobozi kabisa kamaze gukunda, ni ko botuzanira amajanse mu ntara zitandukanye kugira ngo bikunde abagwayi bacu tubashikane hafi bitatugoye cyane. Aho nka jewe ndi ku mupaka wa Tanzania mu ntara ya Ruyigi, birashika Bujumbura ntwaye umuntu agwaye biragoye cyane, mbega nta kuntu bo tuzana amajanse ino mu ntara za ruguru kugira batworohereze. Nicyo kibazo ngombye kubaza uyo mutama Furera.
Nsabima urakoze cyane.
Ego
Frere Manirakiza, ikibazo rero cya Nsabimana wacyumvise?
Alo, nacyumvise cyane. Yavuze yuko imiryango ifite abarwayi mu mutwe bagira ibibazo cyane ingene bo bafasha bitewe n'uko amavuri hari buriro ry'i Bujumbura, hanyuma akavuga ati none umuntu gute kuko kumupakiza mu modoka biragora. Nibyo nabyumvise rero nagomba amajambo makeyi ndamubwira ingene ubu bintu biriko birapangwa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikizero ho nyanganya SIDA. Hariho imivuga n'ubwa politike mu Kirundi, politike yarizwe bushikiranganji bwarayize, aho bwabonye yuko indwara zo mu mutwe zirashobora no kuvurirwa mu yandi mavuriro, hanyuma baratekanije rero umugambi uheruka gushirwa ko igikumu n'umushikiranganji werekana ingene abarwayi mu mutwe mu minsi idozabadoza barivuza kugira boroherwe. Hagiyemo rero novuga n'ibice byinshi, harimo kwigi gutegura abazovura indwara zo mu mutwe, harimo ingene imiti yoboneka, harimo ingene amavuriro yoba menshi avura indwara zo mu mutwe, harimo ingene hubaho n'ubushakashatsi bujyanye n'indwara zo mu mutwe, hariho ingene leta yorondera ingene uburyo bwofasha mu kuvura indwara zo mu mutwe, n'ibindi byinshi rero cyane ubushikiranganji bwamaze gushyira muri uwo mugambi n'uvuga politike nacyo cyangwa strategie nationale de sante mentale mu Gifaransa. Rero kubituraba cyane n'ubushikiranganji ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikizero ho nyanganya SIDA, cyane cyane mu gufashanya kugira turabe yuko nk'uko yabivuze nobwa mu bice bimwe bimwe by'u Burundi hobaho amavuriro murazi yuko atari ngaha muri Senepeka gusangira uwo yabagije iki kibazo ari mu ruyigi ngira ntaje neza yuko hari hiburiro iri Gitega iburiro ryatanguye mu 2011 urumva kuri bazi minisi ngira ngo ntibarizi cyane kuko nk'uwo mu ruyigi aje Gitega ho mworohera cyo kibona uko ndibujumbura hama rero mu 2014 naho hari indi iburiro ryuguruwe hari akamubuga Ingozi ni bade ko benshi batabizi ubu naho rero mu mugambi nyene turiko turafashanya n'ubushikirangandi bw'amagara y'abantu no kugwanya ikigeho n'abanya sida harimo rero mekano n'abandi bagibantu ubwo badufasha turiko turagerageza kugira turabe hariya mu gace nako ka Karutana w'igimakamba yuko naho hobaho ayo mavuriro ubu rero kubera atabye dufise ubu hari ko harakogwa ico bita clinique mobile mu bitaro bitandukanye byo mu ntara ya Rutana twaratanguye kuhaheze uko n'ukwezi kwa kabiri kugira aha ibujumbura haba ivuriro Igitega Ingozi ni rero niki gice cy'ovuga cepu y'icya Rutana ruyigina na Makamba murumva yuko uwo mugambi uriko urategurwa nawo nyene ubushikanganje turiko turafashanya neza twigira hamwe badufasha natwe turaba ingene iyo migambi yose yoja mu ngiyo ego biragoye uburyo ariko murumva yuko tumaze gutera imbere cyane ubushikanganje buriko nabwo buriko buratera imbere burondera ingene imiti yoboneka muri Kamebu baritwarika cyane imiti mikemike yaboneka muri Kamebu hanyuma no mu myaka ibe ubushikanganje nabwo nyine bwarakoranye novuga na n'umugambi wo muri FTB aho bari batanguye gufasha kugira haboneke ababudi naho bavurirwa mu ntara ya Murambi no mu Kirundo n'uwo mugambi uracariho ukeneye gushigirwa gusa uko umugambi utanguye ukeneye uburyo bukwiye rero narumvise yuko uwo mugambi ubandanye hariya mu Kirundo n'i Murambi murumva rero yuko umwitwarariko uriho ubushikanganje leta yaramaze kubona yuko ingwara zo mu mutwe ari ingorane yo mu gihugu iboneka rero biriko biraza cyo kimwe mu myaka iheze ibi byose bitavugwa no vuga genda shima ndavye aho tugeze kandi muri uko gutegura rero n'indebe izo ngwara zibugwa kandi n'ikindi cyiza cyane leta imaze kugira ubu uno babwira yuko muri yashuri bita INSP hari gisata kibura kigo kirigisha abadobura ingwara zo mu mutwe no vuga amajya bita abalisansiye bado ariko bariga ingwara zo mu mutwe uba bambere 2000 badoheza mu mwaka uza mu kwezi kwa kabiri cyangwa kwa gatatu no vuga ku Burundi bubaho no bwa mbere turonka abahinga bado basohotse mu mbuto tuteko turatera imbere none
abahinga b'abarundi nyirizina
rero hariho nabandi na b'abarundi abaforoma babahije kaminuza bado bavura ingwara zo mu mutwe murumva yuko biriko biraboneka kandi noneho narumvise nuko rero nabandi abasirikare babiri baherutse kujya bahegeje umwe ariko aragira stage ngahe aha muri Senepeka uwundi nawe yarahegeje wari karaheraheze ibyigwa byiwe muri Senepeka kugira nabo baze kunganira kuvura indwara zo mutwe n'abasirikare nabo nyine bahegeje murumva yuko n'abavuzi ariko ariyongera bukebuke mugabo rero ntibaragwira icyo dukora ni uko abadufise bariko barigisha abandi aba bayize kuvura indwara zisanzwe kugira nabo bashobore kujya barafasha mu byo bashoboye
Niko se frere mwagize uruhare mushyigikira mbese gushinga ishyirahamwe ry'igihugu cyose rirengera agateka k'abarwaye indwara zo mu mutwe ANAPRODEM uruhare mu buzima bw'abarwaye indwara zo mu mutwe uruhare rw'iri shyirahamwe ni uruhe
iryo shyirahamwe ririho ariko ni ishyirahamwe kiri ritoyi cyane yego twari twafashije kugira iryo shyirahamwe ribeho tubavuga tuti iryo shyirahamwe rigiyemwo abagwayi bakize rikajyamo imiryango yabo tuti ngo ryofasha kugira nabo baze barivugira ntibavuge gusa natwe n'ibitaro bibavura ahubwo nabo berekane ingorane bafise mu miryango ingene ntiribe ishyirahamwe gusa ryo gusaba ngo leta dufashe ahubwo ribe ishyirahamwe cyane cyane kuko ikibazo nibaza abantu bakora kuvuga ngo leta ngo leta irafasha ariko ikibazo cy'ingwara zo mu mutwe ni ikibazo kinini ya cyane kijya no mu miryango kikajya ahubwo no ku muntu ari we wese kuko nimba jewe ntaratahura yuko indwara yo mu mutwe ari indwara isanzwe ari indwara nk'izindi ntubaha ujya agwaye indwara kujya nubaha urwaye malariya kujya nubaha urwaye indi ndwara aho kuri jewe nk'umurundi ni ikibazo gikomeye cyane nimba imiryango itarategera yuko umurwayi arwara indwara yo mu mutwe numuntu wiwabo sigicibwa ahubwo akwiye kwegegwa kugira bamufashe kujya bafashe uwundi agiye mu bitaro bamugwaze bamuhagateka abone yuko bamwe biwe babona yuko ari umuntu wabo bavuge ngo yacabe gicibwa kuri agwa iyo ngwara mu mutwe imijyango itategera ico kintu n'ikibazo gikomeye cyane.
Ijwi rya Amerika yego
gushika rero no kuri andi mashyirahamwe ayose turiko turavuga ayo mashyirahamwe adojamwe abo bose navuze ariko batangure kwigisha hose yuko ingwara yo mu mutwe ari ingwara isanzwe ari ingwara ibugwa ari ingwara batajyana kwa rumenyi cyangwa batajyana mu masengesho kwa kundi tukunda kubigira kugira abarundi baze barahinduka bategire ingwara mu mutwe ntibayitinye kugira baze bayisigurira n'abandi bamaze rero kubimenya ayo mashyirahamwe yadoheza afashe ngira ngo afashe agira intambwe yo kudabaza kudodora hirya no hino bunganje na leta kuda barayifasha kurondera amashyirahamwe hirya no hino dufasha kugira haboneke interano ikwiye ishobora gufasha abagore mu mutwe benshi rero iyana prode muhaje kugira ije kubwira leta ngo ntukurakora iki oya ahubwo ifashe kuva ku rwego rutoyi hariya mu mihanda gushika rero ku rwego rukuru rw'igihugu niko gihe novuga ntibagarukiye no ngaha barabe n'abandi ngene amashyirahamwe nk'ayo mu bindi bihugu biteye imbere yagiye ingene ari karakora kugira abagore b'umutwe rero boroherwe baronke ingene bashobora kuvugwa ahubwo nabo nyine bajemwo baze nabonye barafasha abandi w'abagore ari mu mutwe babwire bati umuganga akubwiye gufasha kubandanya umuti ubandanye uwufata akubwiye kutanywa inzoga ntuzinywe bakubwiye yuko utegereza kugira ikiniki gikore hanyuma rero bakajyamo rero no kungira ngo no kubafasha kugira baronke n'ingene boza baronke utwo bakora kuko turamaze kubona yuko abagore b'umutwe benshi basohoka ntibaronke icyo bakora baca bomira kugwara kuko babirirwa baratembera n'umuhiri wabo ntagire n'icyo bakora bakwirirwa n'umurengana abantu aba ibicibwa atanakimwa kimariya ibyo rero byose bituma mugwe mu mutwe ata n'uvuga atoroherwa kuvurwa cyanke kwifasha we nyene mu Burundi wacu.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Indwara zo mu mutwe ziravurwa nibyo Frere Manirakiza Hippolyte umuyobozi w'ikigo CNPK cyo mu Kamenge adusobanurira. Kuri telefone dufite Jean-Marie Vianney Minani. Minani we wiriwe?
Wiriwe.
Akabazo kawe?
Akabazo kanje nashaka kubaza Frere. Ego bimenyetso nyamukuru umuntu yomfatira ko kugira ngo amenye yuko agwaye iyo ndwara kuko benshi baza kubimenya ari uko batanguye kwiruka ku misozi. Ego ni ikintu umuntu yokora kugira ngo ayikingire kuko ni indwara isanze iriho mu Burundi. Ego
yego urakoze Minani. Frere Manirakiza, ibimenyetso by'indwara zo mu mutwe no kubyirinda no kwirinda indwara mwamusubiza icyunguye Jean Marie Vianney Minani.
Yaratangwe kubaza ibimenyetso by'indwara zo mu mutwe. Mu isanzwe indwara zo mu mutwe twategereza kuzibona kuko zifite ibimenyetso biboneka. Ihindagurika ry'umuntu ingene yahora yitwa yigenza ugasanga ariko arahinduka hari ubona atonda ku ishure ntatonde ku ishure cyangwa ugasanga kubwira ati jyewe maze iminsi ntasinzira ndabona ibintu umenga biriko bijya kunyica ndabona abantu banyiruka ko ndabona abantu bariko barampama bije ugasanga bagira ariko ibyo bimenyetso abandi nabo ugasanga n'umuntu yahora atonda ku kazi akagenda yiyoze ukabona arahindutse akanya gatoyi ntakiyoga nta umuvugisha utubite agakara cyane ugasanga imibereho yiwe yahindutse cyane umwana yahora ajya ku ishuri ugasanga ntajya ku ishuri aguma ajyana uvuge tuba kutajya ku ishuri ugasanga cyagutuka cyangwa cyagubye kurwana hari n'abantu usanga bacya batangwa no kurwana cyangwa ugasanga yahoranywa inzoga ugatangura kunywa inzoga akararayo cyangwa ugatangura ntiyahura agenda agatembera agataha ukabigaya amazinisi ugasanga arahindutse ntakinyoga gufungura hari usanga atagifungura no gufungura ugasanga yarahindutse cyane cyane hamwe n'utuye umuntu sibintu bisanzwe mu myitato yiwe. Ibyo ni bimenyetso bimwe bimwe bishobora guca bitangura kubwira tuti ati uyu muntu arashobora kuba singorane yo mu mutwe cyangwa yagwaye mu mutwe. Ibyo bimenyetso kuva yuko yamaze kugwara mu mutwe birashobora kwereka yuko afisingorane ishobora gutuma agwara mu mutwe cyangwa afisingorane ishobora gutuma amagara yiwe mu mutwe yononekara. Ibyo ni bimenyetso twese nk'abarundi dushobora kuraba kandi tukabibona nuko gusa kenshi tutadutangura kuyumvira ngo bamuroze kandi nango ni naka ngo ratukwe ngo nanaka ngo ni rwaciye ngo amugira akantu abandi nabo bakavuga ngo bangu na mashetani yamufashe kuko bamwe ugasanga aravuga amajambo cyangwa agenda arivuga na wenyine cyangwa avugira beteje urucanke amajambo cyangwa yataye impuzu cyangwa ararwana ibintu nk'ibyo. Rero ibyo benshi bacavuga ngo yarozwe cyangwa na mashetani ariko ibyo ni ibimenyetso byateza kwereka umuntu amufise yuko yari guca yitura abajejwe kuvura izo ndwara zo mu mutwe canke bamwe bita abapsikologe kugira amusigure ati jewe wiwanje ndabona ariko arahinduka mbega hari icyo mwumfasha ko mbonaho umwana wiwanje nahora imbona atanze ubwanywa ubarenwa akararayo cyane ubu ntakijya ku ishuri ndamubwisha agaca nkubita cyane yataye impuzu cyane arivugana ibintu nk'ibyo ukaca ubwende ukabisigurira umuntu hakiri kare. Ibyo rero bijyanira kwa kuntu bati mbega umuntu wazirinda gute
Frere Manirakiza mbere yuko tujya kuri uko kwirinda iyo ndwara hari akantu wavuze ko kubona nk'abantu baza kukwica abantu bakwirukaho ibyo si ndoto ni ibintu umuntu ababona ari maso
si ndoto we arabibona ariko misanze sibyo abona nta kuri kuba kurimwo arashobora kubona nk'ikintu akabona inka kandi atariyo akabona ibuye akayita inka akabona ticaye akabona ngo ikintu kingo iri kiramwirukana ijye kumwica cyanke umurozi ajye kumwirukana cyanke avuga ati naka ariko aranyuka ko mu mwende wacu ndabona agomba kumvisha ngo ngomba gupfa cyanke ariko aranyuka ko akiruka akagwana ariko ariko aragwana n'ubusa bita atari ibyo. Ibyo ni ibimenyetso rero benshi bara ego akabona ibyo bimenyetso byose akavuga ati genda abona umuntu ariko aranyuka ko cyanke agomba gushyira ishano mu byo kujyanye kandi atari byo kandi ngo naho imukuramwo atararonka umuti ataronka amufasha agomba abona bya bindi nyine yuko ari byo kuko biragoye ko aba yabaje kugwara abona nyine kumenga nibyo abona icyo kintu cyo kumwiruka ko cyane yuko bariko baramushiramwo ishano mu byarya ibyo nk'ibyo byose. Ibyo rero ni ibimenyetso bimwe byerekana yuko umuntu atangira indwara ingora zirwaye atangira kugwara muto cyane ibimenyetso byerekana yuko amagara yo mu mutwe atanguye gusibye karabukebwe cyangwa se ibindi ngorane bishobora gutuma agira ingorane zo mu mutwe rero.
Noneho rero umuntu yazikumira gute yazikingira gute indwara zo mu mutwe?
Kuzirinda cyane nkunda kubwira nk'aba bafite abana bakiri bato ni ukujya bararaba ingene abana bariko bararuka kugira barabe imibereho yabo imeze gute bakirinda ngira ngo kubarya umutima abana bishoboka umwana bakamushigikira bakayaga n'ababyeyi bakumviriza ingona afise bakamufasha hakiri kare hanyuma rero abandi nabo babonye bafise nk'izo menyetso nababwiye imbere yuko asinzikara bakihutira kujya kuriyamwo bita abapsikologe kugira babafashe kuraba bize ibyo novuga ibijyanye na komporotema y'abantu ingene abantu babaho bakababwira ati jyewe wanjye ameze gutya mbega nibaza ko yoba asigurane yahe binashobotse n'uwe bakamujyana imbere y'uko asinzikara kuko benshi bamaze gusinzikara ntihemera no kujya kwa muganga ahubwo amaze kurwara cyane akwemeza ko ari wowe urwaye ahubwo atarwaye icyo gihe rero byamaze gushika kure cyane. Kuzirinda ni uko ibyo bimenyetso navuze boza barabikorera ko abantu benshi kugira baze bace baheza ngo bajyane umuntu hakiri kare mugabo rero hari n'ibindi bituma abantu bahahamuka bagagu nubwo nkabijya bituma nk'umuryango ugasanga umugore n'umugabo birirwa barashwana abana barara badasinziriye babona umugabo akubita umugore iminsi yose ibyo byose bituma abana bakura nabi bigatuma umwe abatomatize wa mugore kubera ko bitwa iminsi yose ibintu nk'ibyo byo mu ibano cyangwa ugasanga bamwe usanga bariko misi yose bahamana abajyanira amatongo birirwa barahamana umwenzo ukwitse undi ukwitse ugasanga umwe ntagisinzira izo zose bituma abantu rero imibere bagendera hinduka bagumana imitwa ariko myinshi y'ubuzima rero n'ibindi byo byagendera hinduka kuko urabona igihugu mu Burundi yarahindutse kera wasanga umwana yumvira ababyeyi akumvira inshuti ariko umwana aragira cyo ndakuje ndagiye ugasanga hiyo ntandero agiye kurunga ugasanga yataye novuga imizi nta mizi agifite muri famiye yaragiye hiyo nibaze uko umwana yokura gute atagifite idero ntibishoboka uko ajya inde nayo rukirundi yarafashe kugira abana bakure bafise novuga mu gifaransa equilibre psychologique ikwiye uko bafashijwe ariko bamwe ni byinshi bituma abana babaho bakagenda hi bakagenda n'ibyo baraba ku mateleviziyo byose bituma bahunga abantu ugasanga bagiye rero no mu buryo ku nyinzoga zirengeje ku mitabi cyane cyane mu bitamarigara amarigara ugasanga bari ngaho nta kindi bavuga nta migambi y'ubuzima ariko arubaka atari ku nyinzoga cyangwa gusangira utundi uko mwirigara nyene atanagime gishaka gufasha abo bantu ngo abito bimarira ibyo byose rero bigiye hamwe hari hajyamo n'agashomeri rero umuntu yahora afite akazi kagahera adashobora kurunga ibyo yibesha ngo abesheho umuryango arakirwa ariruka hakajyamo rero n'ibi rero byagiye birashika nko mu Burundi bya imyuzurira amasoko gusha bituma abantu batabyose ibyo bari bafite nk'ibyo byose biratuma abantu bashobora kugwara muto cyane amagara mu muto yabo akononekara kubera ibibazo by'ubuzima byababanye byinshi badashobora kuraba ingene bashobora kubivamo.
Murumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro murisanga ku bibazo by'indwara zo mu mutwe. Umutumire Frere Manirakiza Hippolyte, umuyobozi wa CNPK, ikigo cyangwa se ibitaro bivura indwara zo mu mutwe cyo mu Kamenge. Kuri telefone dufite Emmanuel. Emmanuel, wiriwe?
Wiriwe cyane Thomas.
Akabazo kawe?
Awa, nawe maze nige nana gukumera ko kambanze ngukure nsinewe n'uwo mugabo mwatumiye.
Yego.
Ikibazo nari mfite rero ni kumumumbarize.
Arakumva mwibarize.
Mumbarize rwose ukuntu usanga abana bafite indwara zo babangamira cyane ugasanga baranabakingirana bakanabazirika.
Yego.
Alo?
Ye, komeza.
No, mumumbarize. Hari icyo leta yaba ibafasha ku buryo ubonye nk'aho bari kumuhohotera mu buryo wajya nko kurega ku buryo bamurenganura bakamurekura nakakura agakora n'ibindi bikorwa.
Ye, urakoze murwe. Yego.
Icyo kibazo mu kimumbarize. Ikindi kibazo n'ukwenda kibaza wowe.
Eh.
Wowe. Rero ushaka ubaze ko ari ukazahamagara mu kiganiro cy'umuziki.
Ye, ndabwira Innocent arakumva nawe ambikire nimero ya hanyuma nzaguhamagare. Urakoze manwe. Ye, urakoze reka Frere Man irakiza gusubize.
Ariko sinamwumvise neza.
Mu magambo make uyu nguye Emmanuel aravuga ati hari igihe usanga umuntu arwaye indwara yo mu mutwe noneho bene wabo abiwabo mu muryango we bakamukingirana cyangwa se bakamuzirika kumuzirika mbese ni ukumushyiraho imishumi imigozi. Leta hari icyo ikora kugira ngo irengere bene abo bantu mbese bahohoterwa gutyo?
Ubucane ubushiranganje bw'amagara y'abantu bwarakwiragije mu makomine abakurikirana ibibazo bijyanye bijya n'ibyo. Ubu uravye novuga yuko biriko biraza kuko sico kime na kera. Yego, n'ubu ntibirahera kuko imiryango ntiratahura indwara zo mutungo uko nabivuze. Benshi nicyo bakora muba buri muntu agwaye mu muto baramukubita bamwe bakibaza ngo nibyo yikoza. Muri wa mugambi rero nakubwira ya novuga ya politiki ya strategie na sodo sante mentale harimwo ni novuga n'ingene bizotunganywa kugira agateka k'abagore ku mutwe nako kubahirizwa biriko birategurwa jewe naramaze nu hari inama nagiyemo kuva mu mwaka uheze ubushikiranganje bw'amagara y'abakubanya y'ikigero ho nyangara FIDA uriko burategura amategeko yokingira abagore mu mutwe cyane cyane kutabahohotera n'ingene bovugwa neza ni kuva yuko ubushikiranganje leta iramaze kubona yuko nabo n'abantu bakwiye gukingirwa ku kuno uvuga mu kirundi mu gifaransa n'aba vulnerable ni ba ni nabantu atacu bashobora kwifasha badafashije n'abantu cyangwa ngo bikingi badakingiwe rero twebwe hariho benshi usanga n'abapolisi babafasha bariko barakubita ugasanga abapolisi barabadefe twatoye umuntu bariko barakubitana ni muri abico bumufasha bakabazana bakabye bagafata n'abariko barabakubita ikindi nuko usanga hariho n'ingenzi bakingira bamwe mu usanga barindwe ibintu byabo cyane cyane biciye mu bucamanza abacamanza bakaduze bagasaba ibitaro cyangwa bagasaba umuganga ati turabire bakiye muri bo bita expertise medicale kugira umuntu ntahohotegwe kandi agwaye mu mutwe icyo gikorwa mbona abaganga ngaha birirwa baraba bandika amaraporo yerekana ko agwaye mu mutwe cyanke bakoze icyaha agwaye mu mutwe kugira abo bose ntagire uhohotegwa cyanke ngo agire kubera agwaye mu mutwe biriko rero gihe ndabishima ndabye n'uyu munsi nabibonye abaje gusaba ati turabiriye umuntu yakiye ngaha turabiriye ameze kuko yarakoze icyaha ugasanga benshi burabari kurinda amaze kumu hariho benshi bariko no mu mvimba kubera babonye yuko ibyaha bakoze babikoze abagwaye mu mutwe ndabazi benshi cyane barekuwe ingore nuko gusaba cyaba buri ngene biduza kuko benshi babagwaye mu mutwe ariko ndashima jewe ukumbo na leta ikirabikora gushika ubu ni benshi cyane bafashwa cyane cyane n'ubucamanza bakugira ntagiye umugore mu mutwe yoroherejwe ntakibwa urubanza kandi yari yaragwaye mu mutwe na cyane cyane no mu miryango benshi baraza ati turasi umugore mu mutwe turabona ko ari karahohoterwa niho tugire gute tugafashanya rero n'intwaro kugira nabo bagwaye mu mutwe bakingigwe ibyabo ntibice byibwa ngo kubera abagwaye mu mutwe novuga ko niko biraza nitwagira imana rero leta igatora iri tegeko ryo bakingira hoho rero tuzoheza turikoreshe cyane kugira bakingigwe neza ntazogire umugwe mu mutwe abagihohoterwa mugabo rero ibyo bisaba novuga bisaba umwanya munini ya cyane kuko no guhindura novuga abarundi twebwe niduhinduke tubategere nka gunda bivuze so kuba yuko ngo leta yugira iki ego leta naho ushiraho umugambi twebwe abarundi tutarabyumva ngo tububahirye iwacu nta na kimwe tuzoshikako none leta bitaze gufunga bose kuko twese turabahohotera ndabizi tubita abasazi kumwita umusazi gusa ni kumuhohotera wamwise izina ribi ryo kumusuzugura cyo kumutesha agaciro maze kumwita umusazi none leta ibyo tugiye bifunge bose abise abagore mutwe abasazi nubwo ahubwo twategereza twebwe tukutangura kububahiriza na leta imbere y'uko ishyiraho iri tegeko tukumva yuko ari abiwacu kuko iyi ndwara yo mu mutwe uwo ari we wisobanuye yigwara kuva ku muto kuwutize n'uwide ku muto gushaka ku mukuru umwe wese arashaka kuyirwara nimba rero tuzi ko dushaka kuyirwara ntitwategerezwa gufata nabi abarwayi mu mutwe kuko tuzi yuko ari abarwayi nk'abandi ni kujya dufata neza urwaye malariya tukamujyana kwa muganga tukamufasha tukamuha umuti neza tukamugaburira niko twategereza no gufasha ari umurwayi mu mutwe kuko si we yabyigize nagiye wahandi ko ndavuga ni urwo ari indwara yo mu mutwe urumva rero yuko ni urugamba rukomeye cyane tuzahugwana twese abanyagihugu twese abarundi na leta irimo
niko se Frere Imana irakiza mwavuze yuko aba hari ingaruka zizagaragara mu gihe kizaza nko mu mwaka duhereye kuri iyi midugararo yabaye ya politiki ubu ngubu murimo murafata izihe ngamba kugira ngo muzahangane n'ibyo bibazo igihe biza abantu benshi bizabagaragaraho
izo turiko turabyiga nta mugambi munini ya turiko turabyiga ariko nibaza yuko na leta ibibona ku kiradiyo uko ibyabaye byarasindikaje cyane cyane abajyaba nuvuga abajyo no mu makaratiye n'ubu niyo bakiri mu makaratiye urabona jyewe nararaba ndaba nk'amasanamu ku mateleviziyo ndaba ingene ibiko biraba urabona yuko ari ibintu bya bidosindikaza cyane cyane abajyo ni cyane benshi kandi byabazaniye ingorane nta urajya muri karitsiye ngo urabe ingene babayeho ariko ndazi yuko ibyo byose bafite ibibazo bikomeye cyane nta mugambi munini turiko turagira twebwe mugabo nk'ibitaro turiteguye wese twamatuko turabivuga yuko mu makartie umuntu wese azobona umuntu ashobora kwerekana bya bitinda bya bimenyetso navuga bijyanye byashobora kwerekana yuko umuntu agwaye mu mutwe yuko amugumiza muri karitie abwo umujyana muri kwa muganga kugira aba kwa muganga bamwakira mu bude hakiri kare uko nibamugumiza mu miryango ayo mu makartie ntabwo azoshobora gushobora kuko ahubwo azoba ari ngo mu makaritie kuko hari abusanga barwana hari abusanga bari kubara n'imugi bagira n'ibindi abo rero n'abantu uzosanga bari kubara ateri ingorane aho mu miryango y'iwabo no mu gihugu muri rusange rero icyo nosaba ubu nosaba umuntu wese yobona umuntu yagize ngorane yuko icamujyana kwa muganga turafite ibigo bitandukanye ngaho i Bujumbura by'abasikorondi bashobora kubakira bakabumviriza kuko si ngombwa ngo umuntu wese amuze ni gahakwa rojanti yego n'ahandi tutatse abapsikologe muko tutatse n'ahandi hari abandi novuga amakabine y'abapsikologe muri bire hirya no hino aho kwambwa niho benshi barahatinya bavuga ngo buca babona mugabo n'uwo telefone ati genda ufise turafite ingorane turahita tukamubwira ingene aza canke tukamubwira n'umuntu amwumviriza twari kutaniyumvira ahubwo yuko binashobotse tuzobisabangira ngo ubucuranganji busanzwe bujejwe igisata c'amagara y'abantu twari twariyumviye yuko twogira icyo twita nk'amaklinike mobile mu makaritie kugira turabe tuvugane n'abajejwe novuga intwaro mu makomine mu makaritie kuko basanzwe bazi ibibazo biri mu makaritie batubwiye niba batabona abantu bashobora kuba bafite ingorane kubwira umuntu abikorere ko mu kuraba na cyane cyane yuko tugiye gutangura novuga gupanga ibyo tuzokora mu mwaka uza kuko turaga icyo bita planification ibyo umuntu akabikorera ko amaze gukorana nabo n'abajeje intwaro mu makaritie na cyane cyane habayemo amamanifestation kugira dufashe abo bantu ntibagume binyegeje hiyo ahubwo baze bavuga uko kwinyegeza nta kamaro kazoba karimo ahubwo boze bakavugwa kugira borohereze n'imiryango yabo ko imiryango ntishobora kubabeshi kubafasha bakinyegeje hariya kandi bafite ibibazo bikomeye cyane rero turiko turabyiga tubiduhugana n'ingene tubona uburyo buriko buraza n'ingene rero nabo nyene aba bafite bariko bariyugurura kugira berekane ingorane bafise abo batunze muri iyo miryango yabo.
Ijwi rya Amerika murisanga ni ku bibazo by'indwara zo mu mutwe. Umutumire ni Frere Manirakiza Hippolyte. Steve turi kumwe kuri telefone. Steve wiriwe neza?
Niriwe neza ni sawa.
Yego yego akabazo kawe?
Nagomba kubaza uwo mutumire none ibyo bitaro bishyitse nkabajya abarwayi nkorambona baza baraha imiti ugasanga barakize mugabo batarakira neza bajya baraja gutora imiti niyo babakomeza bariha amahera.
Frere Mandela kiza ahita gusubiza
nacumbitse abajije avuga yuko hari abusanga barakize hanyuma ntibakire neza nimba bagarutse gufata imiti bariha amahera
yego
ninga niko yabajije
nibyo
mu bisa kuko nababwiye indwara zo mu mutwe nyinshi ntizikira barazihumuza mugabo ntacakira novuga burundu bisaba yuko afata imiti ubuzima bwiwe bwose ego hari abaca bakira ugasanga arakize n'umuganga amaze kumukurikirana imiti arimo kakamubwira ati wewe ndabona yuko ushobora guhagarika umuti umeze neza rero n'abandi n'umuganga abwira ati wewe uzoguma ufata umuti gushika ubuzima bwose abo rero urumva imiti turayifise nk'uko nakubwiye abatariho amafaranga ni ba bandi usanga abantu aho nikora ubushikiranganji bw'amagara y'abantu gufashwa cyangwa ugasanga hari amashyirahamwe amwamwe afasha abo bantu aho nikora kugira baronke iyo miti iyo baje rero turabaha iyo miti twebwe turajya tukavugana n'ubushikiranganji bwo gufatana mu nda hanyuma nabo bagira neza babazanye ingene bazoheza bakabishurira ayo mafagitire y'imiti batwaye hariho rero n'abandi bafite uburyo baza kuyigurira bagashobora bafite uburyo cyangwa bafite imiryango ifite uburyo bakayigura mugabo kubera imiti twe dukoresha n'imiti na twebwe tuba twaguze duteza kugurisha kugira ya mafaranga aguyemo tugura iyindi miti izoguma ifasha abarwayi urumva rero tuyitanze kuri gusa atanze ifaranga rimwe ryinjira kandi atabagira neza baduhaye iyo miti ngo mutoze turayitanga kuri gusa cyoca kiri kibazo aho twava twugara ibitaro twe icyo dukora ngaha mu bitaro turagerageza iyi miti ishitse tuka hariho komisyo ija hamwe ikiga neza kugira ibiciro byo bikeyi kuburyo abenshi bashobora kuyigura tuka menyeshi iri munsi ibiciro bya Victoria Pharmacy Public kandi n'ubwo mu andi mafarmasi asanzwe agurisha imwe imwe kuko ngaha mvuze imwe imwe kuko hari imiti iri ngaha honyere muri CNPK naho uwo kwiruka mu rundi bwose atanduye ikura iba iburaya mu Bubiligi tuyigurisha rero nyine makeyi kugira kubira tuzashobora kuyitanga kuri gusa tudafite amafaranga yo kuca tugura dusubize muri stock kandi abagwayi baguma bakeneye imiti turagerageza gucira kubigusha ku biciro bikirikiye kugira benshi bashoboye kuyigura ubu buryo wese ngaha araje aragura umuti kujya kuri ku bindi bitaro bisanzwe.
Frere Manirakiza, nakabazo noneho kamatsiko iyi CNPK ibitaro bivura indwara zo mu mutwe byo mu Kamenge bikomoka yo kubi kuhita kwa Rojanti.
Murakoze. Ibitaro ingere byatanguye kugira ngo byumve neza. Mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 1979 niko novuga imbere gatoyi. Abagore b'umutwe bari basanzwe bavurirwa hariya mu bitaro bita Prince Regent. Ni kuva yuko hari amasari bita ngo 14 niho bafata abagore mu mutwe nibo babavurira mu gitogiye kubavura rero ntibari bwatera imbere benshi bavuga ko ari kubatera inshinge gusa kugira novuga bapunguze nyine novuga ibisazi niko babivuga. Hanyuma rero haragezeho hari umupadiri umupadiri w'umupere Blanc yari igeze kuba ari muri misiyo ino hanyuma rero ngo yaragwaye hama hashika aho bamuca ukuguru yari umupadiri w'umupere Blanc bamwita missionnaire d'Afrique yari mu Bubiligi hanyuma rero adakwivuriza hariya kuri Prince Regent niho rero ariko aribuza yumva abarwayi baburoga bagwaye mu mutwe. Hanyuma rero ajya kubaraba ko yarasanzwe yarafashije kugurura ikigo cy'abamugaye imwaro rero icyo gihe kubera bari baramuciye ukuguru yiburiza muri ibyo bitaro Prince Regent niho rero aca yumva yuko ari abagwayi mu mutwe ariko baraboroga ajya kubaraba agiye kubaraba rero aca abona yuko bariko baravugwa nabi sabuhira bwabeho mugabo rero yari azi rero Refred Urasharite mu Bubiligi kuko bari bazinanye yari azi ko Refred Urasharite ku isi hose bafasha abagwayi bo mu mutwe. Niho rero yacabwira musenyeri w'icyo gihe ngaho Bujumbura ati jewe nabonye n'ukuri abagore bo mu mutwe bafite ingorane nimushobora kurondera Refred Urasharite kugira mu basabe ko batoza mu Burundi gufasha abagore bo mu mutwe. Niho rero uwo musenyeri yaca rero ajya kuraba ubushikanganji bw'amagara y'abantu kuvuga leta kugira barabe ingene buhamagara abafurira abazi gufasha ino kugira icyo gikorwa ndacyo cyo kuvura indwara zo mu mutwe. Rero kubera abafurira bari bakorana n'Ububirigi bari bakorana na leta y'Ububirigi kuko hariya turi mu Bubirigi turafite ibitaro byinshi bivura indwara zo mu mutwe. Rero hamaze kuba kumvikana hagati ya leta na novuga na Eglise Catholique n'abafurera barumvikanye baca bajya hamwe kugira iyi CNPK yitwe association bahuriyemwo. Niho rero baca ihaba baca basaba rero abafurera Urasharite yuko aribo boca bagihagarariye no kuvuga regisioneri ba bino bitaro kuba kuko aribo bari basanzwe bamenyereye ingene ibitaro nk'ibi bitunganywa. Rero bitanguye leta y'Ububirigi yaciye ifashisha abafurera umuganga yitwa Paul Rojanti w'umuspecialiste mu psychiatre yitwa Paul Rojanti niwe yatanguye tuga ngaha gufasha abafurera gutangura kuvura muri bino bitaro. Rero bese bace bahita kwa Rojanti kuva icyo gihe n'uwitwa kwa Rojanti yapfuye mu mwaka uheze yapfiriye mu Bubiligi yasubiye iwabo.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi
n'Ikinyarwanda.
Yego, Paul Rojanti, Dr. Paul Rojanti, niwe rero ikigo abantu bakunze kwitirira. Yego, dukomeze.
Niko bacye bamwita kwa Rojanti gushika kubitwa kwa Rojanti.
Yee, frere, murakoze. Hanyuma duhamagare Jean Bosco, nawe agira icyo abibariza. Jean Bosco, wiriwe?
Abaye miriwe bwana Tomate Kamirindi, ndahaye miriwe nabo bose atwumvire tamwe n'uwo mutumire.
Ye, mubaze rero akabazo kawe.
Miriwe neza cyane.
Miriwe go, dena jewe murankunda kutangaho kuri ibyo bitaro byanyu, ndabashimira cyane. mugabo akabazo ka mbere je nashaka kubibariza murabona nabigarutse ko ibibazo byinshi murabona ko ngahe watu bitegwa n'ibi bihe twahitiyemo je ndibuka abantu 96 benshi bagiye muri bijya byo gushaka kugumuka benshi ubu iyo ugiye ukabaraba usanga mu mitwe barabaye nyine nk'abatatu barabaye ibintu bidashoboka nashaka kwibariza ko hariho ikigo ngahe iwacu kivura indwara ya sida bakaba bashobora kuvura kuri gusa kuko ari abantu benshi hanyuma abasadi nabo nyine abantu baba barwaye indwara zo mu mitwe urabona nabo nyine ko ari benshi nta kuntu muvugana nubwo bubiligi cyangwa mukavugana n'abandi abo babafasha mbere mukavugana na leta mugashobora gushinga ahantu hashobora kuba hari ikigo cyofasha abo bantu ata mahera bariha kuko urabona amahera ngaho kuri ibyo bitaro benshi aba bantu bagendana indwara zo mu mutwe benshi baratinya kubazana kubera ayo mahera tuba bafite nk'akarorero je mvuka i Muyinga nta kuntu nk'i Muyinga umuntu ashobora kumutana ngaha kubera ata bitaro biba bihari n'iyo bishyitse bakamutera urushinge cyangwa bakagira gute bakamufasha ku yindi miti ni ibintu bisaba amahera menshi none mwebwe habura iki kugira ngo muvugane na leta muvugane n'abo bantu bafasha mushobore kugira namwe ikigo nk'uko muri abayihebeye Imana mushobore kugira ikigo cyofasha abarundi cyangwa n'abanyamahanga bari ngaha baba barwaye izo ndwara zo mu mutwe atatu mu batanu byama akaba atahagera kabiri nashaka kubabaza mu gihe mwavuze yuko imiti mwishyura ku mahera make nibyo urabye ukaza ngaha mu Kamenge usanga ariho benshi birirwa bariruka mu ibarabara batagira icyo bagana ngaho ubona nyine ko ari abantu barwaye mu mutwe nta kintu mukora ngo murondere hirya no hino mu makomine abantu bashobora kuza barabafasha batana nk'abo bantu kuko benshi usanga banagongerwa mu mabarabara kubera ukuntu bita mu miduga kuko badafite ibibafasha ntacyo mwami ko murakora ngo mufashe bene abo bantu erega byose biri mu kwebera Imana murakora
ye Jean Bosco urakoze Freeman irakiza dushigaje rero iminota itatu gusa mumusubize mwanzura mu magambo makeya
yavuze nagomba namubwire yavuze i Muyinga nagomba namubwire yuko twagerageje nk'uko byo nk'abihebeye Imana abafurera b'urukundo Fred Rasharite baruguruye ikigo hariya ingozi ku mubuga kugira bariya bo muri rejo hariya ruguru Muyinga Ngozi Kayanda Kirundo bashobore kwiburiza hafi turindiye yuko uyu mugambi wa leta wo gukwiragiza amavuriro mu bitaro byose by'igihugu hariho mugambi indwara z'umutwe ziba zikigurirwa habita ngo kwa Rugante gusa cyangwa muri ayo yandi masantere novuga spesiyalize mu kuvura indwara zo mu mutwe umugambi uriho leta uri kuba wiga ingene mu bitaro byose by'igihugu hazoba hariho igisata kivura indwara zo mu mutwe ni ukuvuga yuko bazokwakira abarwayi mu mutwe kurya bakwira abarwayi malariya cyangwa abarwayi izindi ndwara zisanzwe mugabo ntibishobora gukorerwa rimwe byose kuko bisaba uburyo bwinshi cyane n'abahinga bo kubikora twababwiye ko ariko barabategura rero buke biriko biraza kuko nk'uko nababwiye jewe ndabona yuko biriko biratera imbere cyane
hanyuma
yewe numvise
yego Fred komeza
yego ikindi yavuze ati none nk'umwe w'ibiheye Imana nta kuntu mugira ikigo kivura abantu kuri gusa biragoye kuko nibaza yuko tugerageza dufashanije n'abandi kugira ngo tugire ikigo twebwe nk'abiheye Imana kivura indwara zo mu mutwe icyo twagerageje ni iki cyo kugura ikigo igitega n'ingozi n'ibi nababwiye yuko tuko turagerageza dufashanijwe turiko na leta idufashije iduhaga unovuga mu bidufasha bimwe bimwe nko guduha abakozi kuko nababwiye nuko mutabije hajya leta iraduha abakozi batwunganira kuko twebwe ntidushobora gufata abakozi bose ngo tubahembe nk'ikigo iyo leta tubasabye abakozi iraduha abakozi kubwira mu bakozi duhaye dushire gukuramo bamwe rero bashobora ni babandi bamwe baca bajya kuvura igitega bakavura ingozi nakubwiye yuko na hariya mu Rutana za Rutana ubu twatanguye icyo bita clinique mobile ni babanyine abakozi bariko baza kuvurayo bongera bigisha abakozi muri izo bitaro ingene indwara zo mu mutwe zivugwa kubwira mu minsi idoza abarwayi bazozorakirwa hariya batarindiriye kuza ino muri Senegal canke igitega canke ingozi muno bero yuko umugambi uri kuyaza bukebuke turabye ningene kera byari bimeze ubu nubwa yuko twa twatera imbere cyane ngenda bishima cyane kandi kiza nuko leta amaze gushya hano uvuga iyi politique y'ingwara y'ubumutwe politique nationale nubwa strategie nationale de santé mentale ikindi kigikomeye cyane nubwa cerekana ingene igitata cy'ingwara yo mu mutwe umuntu wese adoba ari karashigikira gitunganijwe n'ingene yofasha n'ingene byose riko byatubaga urumva rero n'umugambi ukomeye kera mu mise nta byariho rero ko umugambi wagiye kuva ko leta imaze kuwushira mu kubona yuko ari giko gikomeye kandi gitegerezwa gukogwa bukebuke rero irikarondera uburyo leta n'ubu tugo twategura ariko barategura ubushangaje bw'amagara y'abantu buriko barategura umunsi mukuru mpuzamakungu hari indwara zo mu mutwe mu kwezi kuza urumva nabo nyine ntiba gusize inyuma adobwira rero umushikanganje ngiragazo adofata umwanya abwire abarundi imigambi yose y'indwara zo mu mutwe kugira babimenye mugabo ntiturindire kugira tujye na twebwe aho turi tujye turabwira bene wacu yuko indwara mu mutwe ari indwara isanzwe na cyane ko turi ko bamwe bamwe turabyumva tubona nuko abagwayi bashobora koroherwa iyo bavuwe.
Frere Manirakiza Hippolyte, ndagushimiye cyane rwose kuri uwo mwanzuro ushorejeho, ndagushimiye byimaze yupe.
Nanjye ndabashimiye cyane, nizeye ko muzosura kuntumira ikindi gihe ubwira two bavuga izi ngwara zo mu mutwe umuntu rero gufasha bene wacu bazirwaye izo ngwara.
Ye, namwe muteze amatwi Ijwi rya Amerika, ndabashimiye namwe byimazeyo, mukomeze mugubwe neza na radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.